Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mujye neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2018 muri kumwe na Frederic Onekije.
Ako kibazo nyamukuru dufise batwaye abana bari mu makambi y'impunzi, abana ntibariko bariga bicaye mu mahema, abana ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa, abana ntibariko barafungura.
Uyo ni umwe mu bavyeyi bo mu Kirundo bidogera abatandukanye babo bakurikiye inyigisho za Zeviya mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abasirikare bagirizwa kugandagura indongozi mu gambo ku butegetsi muri zone mutoyi mu ntara ya Gitega baciye umunyororo wo guherayo, hamwe n'inkuru yerekeye imyiyerekano yabaye mu gihugu ca Kenya. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umunyororo w'impaga wo guherayo n'indishi y'akababaro ni rwo rubanza rwaraye ruciriwe abasirikare babiri bagirizwa kwica indongozi mugambwe muri zone mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega. Ni urubanza rwaburanishijwe na sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega kuva saa munani gushika saa mbiri zo mu ijoro. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Nsabimana.
Uravye abategetsi bo mu rwego rw'ubutungane bavuye muri senare nahinyuzwa na parike generale ya Repubulika Bujumbura ukaraba barongoye ubuzi butandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Gitega. Vyaraboneka kugo rubanza baruhaye uburemere budasanzwe. Abapolisi n'abasirikare baranyurangana hijya no hino ingoro imanza ya senare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega. Biboneka ko bari barukanuye kugira ngo umutekano ugume wubahirijwe. Ni urubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha umunani ruza gusomwa isaa moya yegera gato saa mbiri z'umugoroba. Abagirizwa bose uko ari batatu, abasirikare babiri ajidanda bahagamiye Janvier na kapurale shefu w'imbabazi Jonas hamwe n'umusivili umwe umupfasoni Sabina Chaonangwa bari barengutse. Umushikirizamanza yagirije abasirikare babiri kuba barateguye bakongera bagashyira mu ngiro igandagwa rya Ngenzi Evariste yahorari umukuru w'umugambwe muri zone ya Mutoyi komine Bugendana intara ya Gitega akaba no mu rwego rw'imbonerakure. Kapurale shefu w'imbabazi Jonas mu kwiregura yavuze ko akagwa k'imbonerakure kari kumwe n'umuhisi Ngenzi Evariste kamufashe miri kuva saa mbiri gushika saa indwi kamubwira ko akazi ka gisirikare bagashoboye. Yabandanije yisigura ko arekuye yaciye agenda kubwira shefu wiwe ajidanda bahagamiye Janvier ko yari yafashwe miri n'akagwi k'abagumyabanga ba CNDD-FDD. Ajidanda bahagamiye Janvier yemeye ko yaciye ajana n'uvuga ko yari yafashwe miri baja kuraba ukagwi kugira ngo bamenye ivyapa. Abo basirikare bose bavuze ko bateye intambwe gato bava ku kirindiro baciye bakigwa n'amasasu nabo barasubiza, ariko bakavuga ko ata muntu bari batumbereye kwica kuko kwabaye kwivuna. N'ivyireguro bitanze sentare na gato aho umukuru w'intara yavuze ko adatahura igituma inyuma y'iryo rasana baciye bitahira kuryama ku kirindiro ntibamenyeshe ababakuriye n'abajejwe intwaro ko batewe n'akagwi gafite ibigwanisho. Umwe muri batanu bunganira abagirizwa yabwiye sentare kumushikiriza manza yakoze amatoza atuzuye kuko aterekanye uruhara rw'umwe muri abo basirikare mu rupfu rwa Ngenzi Evariste. Kuri icyo kibazo sentare yavuze ko batogiteba ko kwa basirikare bose uko ari babiri bose biyemereye ko barashe. Imari nyinshi zagiye kuboneka ku mupfasoni Sabina Chaonangwa yagirizwa kuba yoba yarafashije abo basirikare mu gushyira mu ngiro umugambi wo kugandagura Ngenzi Evariste. Umushikiriza manza yifashije amasura yiwe yavuze ko uwo mukenyezi yahorahiga ko azokwihurira na zimwe mu ndongozi zo muri zone Mutoyi. N'ivyagirije ivyahakanywe n'uwagirizwa kuko yavuze ko n'umunsi biba yari yiriwe mu mirima yiwe mu ntara ya Karusi. Yanasavye umushikiriza manza kwerekana namwe yoba yaravuganye n'abo basirikare ku telefone. Uwo mupfasoni akavuga ko ata nimero y'umwe muri abo basirikare yo batunze mu telefone yiwe. Ivyo vyasabwe n'uwo mupfasoni nta nyishu umushikiriza manza yatanze kuko yagumye yagirizwa na bamwe mu babanyi biwe bemeza ko afitaniye imigenderanire n'abasirikare. Iyo migenderanire yahakanywe n'abasirikare bagirizwa. Unganira Sabina Chaonangwa yabajije sentare nimba kugirana imigenderanire n'abasirikare ari icaha, ariko aho naho nyene nta nyishu yatanzwe. Inyuma y'impari nyinshi sentare yaciye isaba impande ziburana gusozera imburana. Umushikiriza manza yasabiye abo yashengeje bose uko ari batatu umunyoro w'impaga wo guherayo. Uruhande rw'ababuze basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 150 mu gihe abagirizwa bose basabye kwezwa urubanza rwaciye ruja mu mwiherero wamaze hafi minota 50 sentare yaciza gusoma ubwo yaciye aho yaciriye abasirikare babiri ndabagamye Janvier na Uwimbabazi Jonas umunyoro wo guherayo n'indishyi y'akabaro y'imiliyoni 5 umwumwe n'umunyoro w'imyaka 25 w'agatsindikizo mbwiyo ndishyi y'akabaro ritotangwa Sabina Chaunangwa yagiriwe n'icyaha cyo korohereza abasirikare mu kwica Ngenzi Evariste acacirwa umunyoro w'impagara w'imyaka 20 n'indishyi y'akabaro y'imiliyoni 5 ku muryango wabuze abaciriye urubanza basimisi indwi yo kunguruza urubanza rw'urwego rw'ubutungane rukurikira Igitega Bidega Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidele tuve igitega tuje mu Kirundo aho bamwe mu bagabo bo mu Kirundo nyine batandukanye n'imiryango yabo yoboka inyigisho za Zebiya Ngenda Kumana bavuga ko gateka k'abana babo kariko karahungabana bavuga ko abana babo bariko batakaza uburenganzira bwabo iyo bahungiye muri Republika ya Kongo ihana demokrasi kubera ukwemera kwa banyina n'inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
Bivanye nuko batemera bose inyigisho z'uwo mukenyezi hari abagize umuryango bahunga abandi bagasigara abagabo babiri batandukanye n'ababo muri ubwo buryo bavuga ko bafite agahinda kenshi inyuma y'imyaka irenga ibiri bibana mu nzu yabonyene
abana bari mu makambi y'impunzi abana ntibariko bariga bicaye mu mahema ntibariko baravuzwa ubwo yarapfa abana ntibariko barafungura
umuryango wacu wasambutse hari byinshi byononekaye ariko ikibazo nyamukuru dufise n'agahinda k'abo bana ariko barishwa n'imbeho barishwa n'inzara urumva no mu myumvire yabo yabo babatwaye baba base babanyina ntibacandagwa ntibivuza mbese naho baba barashobora kwivuza ubwo buryo ntabwo bafise
baragerageza gushika iyo imiryango yabo yahungiye mu gihugu cya Kongo iheranira demokarasi uyu mugabo yarahashitse ariko avuga ko ataco yakuyeyo atari umuruho w'umutima n'umubiri
no kuri kwa Mungu n'agahinda kababaje cyane aho hantu ahantu hatoya cyane rwose nka mu kigo cy'umuntu hari imiryango abantu bashika hafi 2000 baba mu gace gatoya barabandana nta kwidegembya kuri hasteri yarabahevye bacunzwe na Monisco hagati wewe naho umubyeyi wabo witwa kutari muri bo nta burenganzira ufite kugira ngo ushe kubona n'abawe nje nkanje nenze mbayo ntabonanye n'umwana n'umwe kandi nzi ko ariho bari abana barabanyinye warashitse narahashitse nta n'agahinda kadasanzwe nafashe ibirometero amajana naraye mu nzira inshuro nyinshi kugira nje kureba abana banje mugabo ndinde mvayo babanyegeje babanyine
uwashitseyo n'utashitseyo bafite amakenga ko n'abana babo boba batagikwiye
ahubwo tubyumva nta buzima buhari biba barahambaje turabizi
abavyeyi bashaka bagumeyo nta kibazo kubera n'abantu bakuze barifatira ingingo ariko kamema abana baje basubire mu buzima busanzwe babeho agafuni kuko amakamema karabahamba kagabanuke kubera amakuru adushikira yuko bamwe ariko barahamba n'ubu n'abana abavyeyi babo batwaye ntuzi ko bakiri bose kubera umuvyeyi nakubwiza ukuri ukuntu ubuzima bw'abana ukuntu bumeze niyo mubajije ntakwishura
abayoboke b'inyigisho za Zebiya Ngenda Kumana batanguye guhungira mu Rwanda abo bubakanye bavuga ko byahora biborohera kubaraba bagakurikirana n'amashuri y'abana babo
Rwanda ho nta kibazo kirekire cyari gihari kubera n'abana bariga nta ngwane ndende gusetse ko tari twasipare imiryango yacu hakubona nta ngwane ndende cyane yari ihari ingwane igiye kuhabera baba batuye abana bakabakura amashuri uko bariga bakabatwara amakambi y'impunzi kandi ahantu nahabi cyane rwose ahantu hamwe intambara
aba bemeye kuganira n'ijwi rya Amerika bavuga ko abagore babo babahishije ibyo kujya muri Kongo iheranira demokarasi
Kongo hoho bana nabiduhishije hari amatelefoni maze iminsi atanavuga ugatelefoni ukumva irugaye
basaba abegwa bose n'agateka k'abana kubakurikiranira agateka k'ibibondo byabo
twifuza yuko kumburira igihugu cy'u Burundi turimo igihugu bahungiyemo cya Kongo n'amashyirahamwe mpuzamakungu izo za UNICEF za HCR n'andi mashyirahamwe asanzwe arwanya agateka k'abana za FNADEB n'abandi ko badufasha kugira ngo abana babahoke baze basubire mu buzima busanzwe umwana uba wuje kwiga umwana ukamubaza kwivuza umwana ukamubaza gufungura muri make ubu ni umwicanyi kuri we umuntu wese ugisha ashoboye adufashe no kuri kwa muga abana batamuye minwe
rero twavuga tuti mbega ko ibyo biba leta y'u Burundi ibona leta ya Kongo mu gice cy'igihugu bahungiyemo hari amashyirahamwe aje bagateka k'abana nuvuga nka UNICEF cyangwa mbese na HCR azi impunzi asubije cyinde irimo turavuga tuti mbega abantu nibo dufasha bagakura mu minwe z'abantu batifuriza neza abana akaba duhana tusabavyeyi turagirira ibisumba izo ariko baragirira
mu nkuru izokurikira tuzobaronderera abashoboka batakwa n'aba bagabo kugira bagire intererano babaha tubibutse ko mu kwezi kw'icyenda ku mwaka uheze abayoboke baze biyangenda ku mana baba 40 bishwe abarenga 130 barakomereka baguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cya Kongo ahitwa Ikamanyura mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iheranira demokarasi hari abaharurwa mu 300 mu ntango z'umwaka w'2013 abayoboke baze biya bagera ku ndwi baraguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cy'u Burundi ku mutumba wa Businde muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza icyo gihe igipolisi kikaba cyariko kirababuza kubandanya basengera mu kibanza cya Businde cugawe na leta mu kugara icyo kibanza leta yisunze aho ishengero gatolika baturukamo yari rihagaze ku mabonekerwa ya Bikira Maria nyina wa Yesu Kristo yavugwa n'abasengera muri icyo kibanza Diyoseze Gatolika ya Ngozi ikaba yari yashinze ko abayoboke baba barahagaritse gusengera muri icyo kibanza mu kurindira kwa amatohoza akogwa ku mabonekerwa yahavugwa abayoboke baje biyangenda ku mana ntibigeze bemera guhagarika gusengera i Businde bakaba bagumye basubizwa inyuma n'igipolisi agatari gake mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri umunsi wa kane amashyirahamwe ajeje gukingira ibidukikije n'abagenzi b'ishamba cimeza bya Nairobi bazindutse myerekano yo gusaba leta guhagarika umugambi wo gucisha ibarabara ry'igari ya moshi muri iryo shamba bavuga ko iryo shamba ridafitiye akamaro igihugu ca Kenya gusa ahubwo rifitiye akamaro n'isi yose kuko mu bamukerarugendo bama babanza guca muri iryo shamba cimeza imbere kuja mu bindi bibanza n'inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Eloge Wirikane ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Abo nabari mu myerekano yo kuri uyu wa kane bari bagizwe na bamwe mu baba hafi y'ishyamba cyemeza rya Nairobi n'abagenzi b'iryo shamba nyene muri bo harimo n'abanyamahanga nk'uwo muzungu kazi Patricia Hess.
I'm a long time lover of Nairobi National Park. I've been here all my life.
Ahagira ati ndi umukunzi w'ishyamba cyemeza rya Nairobi kuva kera cyane numva umengo leta nta gaciro iha ibiriko bishikira ibidukikije ishyamba cyemeza nk'iri n'umurage ku bantu bose nta n'umwe ariko akurikiza amategeko ibisi iza ishamba n'ibikoko gusa kifasha mu idukikije no gutaka umujyi wa Nairobi nakaga kubona bemera ko rihumanye wagutya turaha rero gishobora kugira ico bimaze ntawo bihiza Sidine Kuntai nawe aserukiri huburiro ry'ukingira no kwitaho ibikoko byo mu mashamba muri Kenya ababazwa n'ukuntu leta yirengagiza ingingo za sentare.
The reason for our demonstration today is because despite
that icyatumye kugira imyerekano uyu munsi nuko nubwo habaye ingingo ya sentare ibuza gucisha ibarabara ry'igari ya moshi mu ishyamba cyemeza rya Nairobi byasuzuguwe mbere mu ndwiheze batanguye kubaka turiko dusaba ko amategeko yubahirizwa leta itegerezwa kubaha ingingo za sentare atari uko tuzoca tuba mu jagat n'abantu bikoreye ze bashatse igihugu tuzobamwo kizoba kimeze gute niko kuntaya avuga tubaje mu myerekano kandi harimo n'abanyeshuri muri za kaminuza biga mu gisata cy'ukingira ibidukikije no kuyibungabunga umwigema Judith Kawica numwe muri bo.
I don't know whether they are waiting that the animals die or the animals get out from the park because the moment
they ko barindiriye ko inyamaswa zifa canke zihunga ishamba kuko zimaze kuva mu ishamba zica zihona kumbure bo barashaje ariko twebwe urunganwe gubu turindiriye ico tuzobwira abana bacu birababaje kubabwira ngo harabaye inzovu imparage n'ibindi muga ntimushobora kubibona kuko ibidukikije byononywe ico ni kintu kimbabaje nico gituma ndaho uyu munsi.
It really hurts me, and that's why I'm here today.
Abari mu myerekano bashyira inzandiko mukuru w'inama nshingamateka na Perezida Kenyatta bababwira ko ishyamba cyemeza rya Nairobi riramutse rihumanijwe rigacamwo ibarabara ry'igari ya moshi kandi ubutungane bwaravyanse bishobora kuzobagaruka ko muri kazoza. Umuhora wa mbere w'igari ya moshi muri Kenya wubatswe n'abakoloni b'Abongereza mu mwaka w'1896. Ibarabara ry'igari ya moshi naryo rya mbere ryubatswe ku buryo bwa none bukoresha umuyaga nkuba ryaheze kubakwa mu mwaka w'2016. Uwo muhora ugira kabiri wubatswe mu buryo bwa none uzohuza Nairobi n'igisagara cya Naivasha kimuntu ya Rift Valley mu buraruko bushyira uburengero bwa Nairobi. Umujyi wa Nairobi ni umwe muyihuta cyane mu iterambere muri Afurika. nubwo inyubako zihari nyinshi kandi zikomeje kwiyongera abaranira gukingira ibidukikije n'agateka kabyo bavuga ko bizeye kuzotsindura urugamba rwo kubuza leta gucisha umuhora w'igari ya moshi mu ishyamba cimeza rya Nairobi. Heroje uri kaneza Nairobi iri rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma yaho umugambi ugutembagaza utetsi mu Burundi uteshejwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka 2015 hamwe n'inyuma iruhagarara rwakurikiye leta yarugaye amwe mu radio yigenga mu gihugu yagiriza ko yakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ivyagirizo abaserukira ama radio bahakana. Amenyesha bakuru batari bake bakorera ama radio barahunze igihugu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2017. Amenyesha bakuru bari mu buhungiro barishize hamwe mu ishyirahamwe ry'amenyesha makuru b'Abarundi bari mu buhungiro Association des journalistes burundais en exil mu funafunyo mu Gifaransa. Mu kanya mugezi wacu Fidele Niyongabo yavuganye n'umuvugizi iryo shyirahamwe ry'amenyesha makuru aba mu buhungiro Valerie Mucho ari i Kigali mu Rwanda. Aravuga icatumye bishyirahamwe bagashyiraho iryo shyirahamwe.
Ego icatumye twishame nuko nkuko wabivuze turamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu cyabo kubera ibyabaye mweje kubwira abariko barumviriza ikiganiro. Hamba rero turahura n'ingorane nyinshi washaka duhereye kuziderekeye umwuga wacu kumenyesha makuru haparomotse turomogwa kandi ariho abakora mu maradiyo yigenga yaturiwe muri ayazi za RPA za radiyo Bonesha za radiyo Televiziyo Mesanse na za radiyo Isanganiro turigwa amamenyesha makuru bahunga ntibabagishobora kuronka. Rero ngene babandanye bakora umwuga wabo ariko twaragerageje turiyunga turaguma hamwe tumwe bamwe barashobora kuronka amahigwe yo gushobora kubandanya umwuga wabo. Twatanguye radio Nzamba hari mu kwezi kw'icumi mu kakaro ibihumbi 2015 haheze amezi abiri gusa amaradiyo yigenga aturiwe. Mugabo benshi rero muri twebwe ntibashoboye kuronka aya mahirwe yo gushobora kuronka ingene bakora babamenya ku umwuga wabo. Hari indi bazo rero duhura baza umuntu iyo yahunze afite umuryango urakeneye gufungura abana urakeneye kubaja ku ishuri ibintu byose byerekeye ubuzima bw'umuntu. Nicyo gituma twazereka tuje hamwe dushireho ishyirahamwe riduhuza abahungiye muri bihugu bitandukanye mu bihugu byinshi bya Buraya, bya Amerika, za Canada, muri Afurika. Turashobora kuja hamwe rero twashobora dutanguza iryo shyirahamwe AJBL urikiyemo amenyesha makuru bahunze igihugu.
Mungana iki muri iryo shyirahamwe?
Muri iryo shyirahamwe gusa uno munsi nabajije ibiharuro nasanze turi 91 ariko igihe tuyitanguza mbo hari mu minsi iheze twari 74 nibo twashoboye gutanguza neza na neza igishyirahamwe AJBL bagatora amategeko arigenga.
Mwari sinze mu mwaka uheze hari mu kwezi?
Igikorwa cya mbere cyatanguye cyari cyo gushyiraho komite y'imfatakibanza hari itariki kugenekezo rya 18 munyonyo 2017 ariko neza na neza amategeko agengaje be yashyizweho mu kwezi guheze hari muri Ruhuma tariki 2023 muri uwo mwaka. Niho rero twakorana ahubwo nihenze twari 73 ntitwari 74 hama uwo munsi amenyesha makuru bahunze n'abandi bafatanyije umwuga kuko AJBL ntigizwe gusa n'abamenyesha makuru hari abandi basanzwe bafashanya muri umwuga n'amenyesha makuru nk'abatekinisiyen abakameramani n'abandi nabo nyine bari muri AJBL kuko ibibazo biduhanze ni bimwe. Tukaba rero tuva mu bihugu byinshi aheza Uganda, u Rwanda, Ufaransa, Ubirigi, hariho Ubwongereza, Canada, Leta Zunze za Amerika, za Kenya n'Ubuswisse niwe bashoboye gushyira kwemeza amategeko agenga AJBL uwo munsi ku ingereza ya 2023 Ruhuma uno mwaka.
Icyicaro cyaryo kirihe?
Icyicaro nta cyicaro tuvuga ngo kirahanaha kuko nkuko nabwiye tuva mu bihugu byinshi. Komite benshi bari muri komite bari ngaha mu Rwanda, bari ngaha mu Rwanda wavuze uwirongo yari we Jean Marie Zene y'i Burundi ikigira kigo ni François Bizimana muramumva muri radio Nzamba wundi secrétaire général umunyabanga mukuru akaba ari Mfasoni Josine Kaje ama Jean Regisse Nduwimana nawe akaba jejwe imigambi ya JBE ndetse akaba ari na Bertrand Ndakuriyo ariwe ajejwe ibigega aho ni bagize komite mu minsi iri imbere nkuko twabivuganye n'abandi bamenyesha makuru bari hirya no hino mu bindi bihugu tugiye gushiraho amakomite aserukira JBE mu bindi bihugu bisigura yuko JBE utazovuga ngo cyaro guhana hanaha
nikihe mwishinzwe gukora
yego ivyo twishinzwe gukora muri azimbo cyane no gukingira no gutsimbataza uburenganzira bwa kumenyesha makuru n'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro ku ruhande rero rw'abanyagihugu n'abatwumviriza aho rero no kuvuga ko dutegerezwa kubandanya dushikiriza makuru naho naho turi mu bihe bigoye bitoroshe by'ubuzima bwacu mu buhungiro ikindi twiyemeje muri JBE nuko dutegerezwa kugwanira gateka k'abanywanyi ba JBE kurondera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho bishobora gutuma babandanya umwuga wiwe hariho kandi no gushigikirana hagati y'abamenyeshamakuru bahurikiye muri JBE kubandanya turondera kandi dushikiriza amakuru abarundi n'amakungu kandi tukabikora tugakora ibishoboka byose kugira ashikire benshi
tuze ku mirongo ya telefone Elise Adutekam Elise uratwumva amiriwe tubwira irindi zina naho hamagaye uri
ngenda kuri iyo ubukuntu mwanya ndi mu kinama cha Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
yose ndabishise ngagomba mbanze ndamutse Valere ego ikibazo cha mbere aravuze yuko bomowe baturi ba maradiyo ego baromoka je ngagomba ndamubaze burya mukomoka ni boba barabigizemo uruhara bo nyene abo bavuga yuko bomotse nka karorero ku icyo kibazo ntanze nagoma asobanurire nko kuri kandi ngeze kumva kandi yari kuri iyo radio nyene aho umuyobozi wa Bonesha FM yandikiye umunsi mu igihe habayeho kudeta yandikiye uwararongoye kijya gitero cyo gukura umukuru w'igihugu hato n'abanyagihugu amwandikira yuko yozimya radio ya Rima FM ega urumenyesha makuru ogiranira uruhara gute n'abateye kudeta icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri mbega ko bavuga ko bomowe kitagiye ubutegetsi bwari bufise nde none ababomoye ni bande ikindi kibazo cya nyuma nagomba namubaze nk'uko ku bijyanye na raporo iheruka gusohorwa na ONU n'inama yabaye ryari ku bijyanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi ega aremezanya na Diane Hussein yuko mu Burundi ari igihugu cyo ku macuniro ego
nakoze
ibibazo byari ibyo
reka bishure mu mishure bare
ego ngenda kuri yo ikibazo cya mbere wavuze uti hari byavuze yuko hariho abagize uruhara mu menyeshamakuru mu byerekeye kudeta ivyo rero sinzi ko wifite ivyemezo ariko havugwa vyinshi abahajya ugutuka na gutorera iyo kwa amenyesha makuru bahunze burya bagumye basaba nk'uwo ariko uravuga yarongoye Bonesha yagumye asaba yuko hoba amankete yerekana neza ingene byagenze bijya bintu murazi neza ko hariho icegeranyo cyashikirijwe na procureur de la republique Jean Valentin wewe yerekanye yuko yavuzwe ahaturiwe iradio imwe gusa ariyo Rema FM bagenzi bacu batwa na nyene bahuye nayo makuba iradio yabigaturirwa ariko nta kindi kintu yigeze ashikiriza kuri ivyo urumva rero guca uzano ati barasura uhara muri kudeta reka tuzorindira ubutungane bwigenga buzokore bwerekane neza ruhara rwa bamwe na bariya byerekeye igende byagenze bya kudeta n'ingena maradio yaturiwe ariko icyo tubuze mwazwo mu maradio za Nzamba naho muri abamaze kwerekana neza bakavuga ingene byagenze hari abasirikare n'abapolisi bavuze ingene batumwe bakagenda bari kumwe n'imbonera kwagenda guturira za RPA na za Bonesha urumva rero umva ugutuka na gutorera iyo bakora icegeranyo cy'ukuri ubutungane bwizewe neza bukurikiza amategeko bwigenga ntibari kuvuga Rema FM gusa murazi ko atari Rema FM gusa yaturiwe rwari kimwe kibazo yabaje ati none abomoye abajournaliste nibande kijya gihe mbega ninde yatwara mu rujya mwanya ujya kudeta n'igihe amaradiyo acaturigwa ico ni kibazo gitomowe kandi cumvikana yegeretswe natwe dukeneye kumenya abamenyesha makuru bamwe basaba yuko hoba amatohoza yigenga ku byerekeye byabaye byose abakoze abagirizwe binabiriya bagashobora kurenguzwa ibintu butungane bagahano hama rero byerekeye ya raporo nayo ya Zedrad Hussein nayo erega burya ibyo byose n'umugwi igenga avuze ati mu Burundi harabirirwa barapfa murabize neza ko birirwa barapfa naho ngenda kuri uri mu kinama uhora wumva ahana hari yarica abantu biziga bitogwa none si biziga by'abarundi si biziga by'abantu baba bafashwe bukeye bakijwa kandi igihe bafatwa bari bazima aho rero niho hari kibazo kumenya urugero ubwo bwicanyi buzabura bambwa byo tuzi byo byo haramanketa gumaba Zedrad Hussein akora n'abari Burundi washaka abatangaya makuru nyene n'imwebwe n'abaduha makuru n'imwebwe nyene n'abari mu mugambi uri ku butegetsi n'abatari mu mugambi ku butegetsi n'abategera bigame bose n'abaza batanga makuru mbagira batabaza abantu baba batwara kandi bagatoga rizika niko niko no mwishura sino ivyerekeye ivyo ariko aravuga ngo ruhara rwamenyesha makuru ngo muri kudeta reka umunsi butunganiye bwashoboye kwigenga buzokora ibishoboka byose kugira bushe gutohoza neza bamenye ingene byagenze abaturiye amaradiyo babamenye
nakoze Pierre duteye akamu nawe Pierre batwumva
ndabumva
watubwira irindi zina nahuri
nitwa Titaraki Ndigitega
ufise ikibazo canke icyumviro
mfise icyumviro nagomba guterera
yego
mwumva baravuga yuko bagize ishyirahamwe ry'amenyesha makuru mba barakora ajya amaradiyo bavuga ko yugawe mugabo iryo shyirahamwe baba baragize baba bafise intumbero iyahe kugira natwe turi mu Burundi kuba tumenya amakuru kuko mwajya amaradiyo aturiwe mwa yuguruwe kandi ibiganiro kuma bishikiriza ukuri kwame nego turi kumutuwo nka ine info ariko baratanga
mwishure Valeri
yego intumbero nayivuze niyo gusibataza uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo gushyikiriza ibyumviro ku banyagihugu ibyo rero bigaca mu buryo bwinshi hari kurondera uburyo bushobora gufasha amenyesha amakuru bahunze bashobora kubana nyine bakora umwuga wabo nicyo AJB igamije nuko gusa ntandiriye icyo gihe twiyemeje gushika ko kurondera icyo gituma amenyesha amakuru bari mu buhungiro bakora mu mwitegenzi cyane cyane ama bagakora borohewe mu kazi kabo kuri azikozi buhungiro bigoye hari gukora umwuga bisunze akarangamutima bakisunga kandi bihe igihugu cy'u Burundi ikirimwo gutera intege n'iyindi migambi yerekeye iza gufasha amenyesha amakuru abahunze ibyo n'iyindi migambi rero ntavuze mbere yarase kurandira ariko icyo umenya cyo AJB nkuko bivuga byo nyine ni association des journalistes Burundi en exil iri uri kimwe abajournalistes bahunze bari mu buhungiro urumva mugabo icyo umenya cyo kwavuze ibyerekeye amakuru dutanga ngira yashatse kuvuga inzama nahumura ko gushwe no munsi nizo ziko zirakora ariho n'indi radio umurisho ikorera muri Canada ugabo inzama nahumura nizo ziburikemo amenyesha makuru benshi mu bashoboye kubandanya bakora umwuga wabo turitanga kandi amakuru dukora tuba twatohoje neza icyo abanyanyi bumenya cyane cyane abanyanyi ba radio VOA bumenye neza yuko abaduha makuru nibaze rero ngo batavuga ngo n'ubutegetsi bw'i Burundi abaduha amakuru benshi n'abari mu butegetsi n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe ni bya mbonera kwenye bajya ba polisi abari mu Burundi cyangwa bari kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu niyo baduha amakuru nicyo gituma tubahindura amajwi gatuye kubakingira ariko bamenye neza yuko abaduha amakuru menshi yadutanga n'abari mu ntwaro n'abari mu mugambwe CNDD ko nibo bazi byinshi nibo babona byinshi
Fise kandi ku murongo wa telefone Edouard watumva.
Ego ndabumva.
Watubwira huri n'irindi zina?
Denis Fandwaye Edouard ndi mushamuzo ingisekara ku mutumba wa bumba.
Ikibazo canke icyumviro?
Ni cyimviro ni ntirana nagomba gutanga kwa bene wacu nagombye ubame na mbere bande ndamusebe mwene wacu Valeri.
Arabumva?
Ni kuvuga intera nagomba gutanga burya abamenyesha makuru ndumvuga ati kije muri kiriya tingo 2015 mbaguye mu mpore nk'umuntu yakarabikurikirana ari mu Burundi. Burya ntiwari kubona nka general niyo mbare azanye abasirikare n'abasire ndayirukiye tuje kuvuga ijambo ngo uravunge n'umusibizi inyuma nawe utabigwanisha ufise ni kuvuga nicyo nusaba leta umubyeyi wa twese yobagirira gishubongo mugabo bikava kuri yo bakabanza bakayisaba imbabazi ku kubera mugabo naho atari bo bakavuga n'ingine seba byarabagendeye nubwo jye ntuba ngomba kubabera umuvugizi ndibaza bayisabye imbabazi ntureka kubarika kuko niba yagiye iribwira numva ibabarire ikababwira ati ntibatahuka kandi bagatahuka nta ngorane bagira iyo gihe nibyo nibyo nayo ndavuga ati baguye mu mporero mugabo ubwo baguye mu mporero sinavuga ngo bacaguma hanze kuko ndazi ubuzima bwanjye ntibworoshe
Njoti mwese mukunda radio inshu ya Amerika ibigano twabateguriye mu raka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe na facile yadufashe kugiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe njoti mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye kamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro ya radio inshu ya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.